Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuwa gatanu itariki ya 24 ukwezi kwa 7 umwaka w'2015. Bibaye saa 11:30 mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti zacu mwese mwaramutse neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Naho kuri internet ni radio yacu voa.com, Facebook VOA radio yacu.
The company vita Virgin. Virgin rero twakoze application telefonique mu mbabare dukuvuga mu cyongereza n'igifaransa n'abicyamye.
Uyu ni Muhire Louis Antoine, umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi Market Major, ku nama y'abashoramari izaba ejo muri Kenya. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru rero turayahera hirya no hino ku isi. Aya makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriye kandi turayagezwaho na Louise Bigirimana.
Urakoze Thomas Kamirindi. Perezida Obama kuri uyu wa kane niho yafata urugendo yerekeza mu bihugu vya Kenya na Ethiopia, urugendo rutumbereye gukomeza imigenderanire hagati ya Afrika yo munsi ya Sahara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubutunzi. Perezida Obama ategekanya gushika muri Kenya kuri uyu wa gatanu, aho azokwitaba inama kwiyemeza mirimo canke Entrepreneurship Summit mu cyongereza izobera i Nairobi. Inyuma y'iyo nama azoca agendera Ethiopia. Abaharanira agateka kazi na muntu basaba Perezida Obama ko yokoresha urwo rugendo mu gusaba ko agateka kazi na muntu kubahirizwa muri ivyo bihugu uko ari bibiri. Mu rwandiko, amashirahamwe 18 adaharanira inyungu za politiki n'abahinga bakurikiranira hafi ibiba muri ivyo bihugu bandikiye Perezida Obama, baremeza ko ivyo bihugu vya Ethiopia na Kenya bigeramiwe mu by'umutekano. Ati ariko ivyo bihugu vyafashe ingingo zikomeye zibuza amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'ibimenyeshamakuru vyigenga gukora neza ibikorwa vyabo. Ivyo bigakogwa ngo mu ntumbero zo kubungabunga umutekano. Buzoba ubaye ubwa mbere umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera igihugu cya Ethiopia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukoresha ubutaka bwa Turkiya mu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi ba leta ya Islamiste. Ivyo byashikirijwe n'ibimenyeshamakuru vya Turkiya kuri wa kane, aho bimenyesha ko Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yemereye indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero ku bagwanyi ba leta ya Islamiste bari muri Siriya zivuye aho bita Incirlik ku butaka bwa Turkiya. Ariko Washington ntiyashimye kuvuga byinshi muri uko kunga ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ico kibanza c'indege ca Incirlik kiri ku birometero 400 uvuye mu gisagara ca Raqqa muri Siriya, igisagara kigenzurwa n'abagwanyi ba leta ya Islamiste. Ngo gukoresha ico kibanza bizotuma urugendo indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahora zigira mu kugaba ibitero muri Siriya zivuye muri Iraki rugabanuka cyane, rukazova ku birometero 1900 bishike ku birometero 400 gusa. Igisirikare cya Amerika cyahora gikoresha ku karere, ariko Turukiya nticari gishigikiye ikoreshwa ryacyo mu gutinya ko abagwanyi ba leta ya Islamike bakigaba ko ibitero. Bikaba bigaragaye ko igihugu cya Turukiya kigaragaje ko gitanguje intambara na leta ya Islamiste. Tukivuga ibya Turukiya, abapolisi babiri nibo bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Diyarbakir iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Turukiya. Nkuko bishikirizwa n'umumesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari muri ico gihugu, ivyo vyabaye kuri wa kane, aho abapolisi bagenzura uruja n'uruza mu mabarabara bahenzwe n'umuntu yabatelefonye ababwira ko yagize isanganya ryo mu ibarabara. mu gihe abo bapolisi bashika aho hantu bakirijwe n'amasasu. Amatohoza yo kurondera abarashe abo bapolisi yatanguye gushika ubu akaba atawuriyitirira ubwo bwicanyi. Hano muri Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye kwiga ya masezerano aheruka gusinywa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu vya rutura ku isi hamwe na Irani. Amasezerano abuza Irani gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda. Abategetsi bakuru bo mu biro kwa Perezida Obama bari batumwe ko kuri wa kane n'inama nshingamateka kuja gusigura no kwishura ibibazo by'abashingamateka, bikaba byagaragaye ko batorohewe mu kwishura ibibazo babajijwe. Bob Corker arongoye umugwi ujejwe vy'imigenderanire n'ayandi makungu muri iyo nama nshingamateka yabwiye John Kerry, sekretari wa Leta Zunze za Amerika, ko abanya Irane bamuhenze. Nawe yishuye ko bafise uburyo bategekanya guhangana n'ibibazo byose byokwaduka. John Kerry yavuze kandi ko yizeye ko ayo masezerano azotuma isi itekana. Bukaba ari ubwa mbere inama nshingamateka ya Amerika itangura kwiga ayo masezerano, ikaba ifise gushika hagati y'ukwezi kw'icenda kugira yemeze canke iyahakane. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna basi Ash Carter yagize urugendo muri Iraq kugira yirabire aho ibikorwa byo kugwanya abagwanyi b'umuhari wa Islamiste bigeze muri ico gihugu ca Iraq.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino. Nshuti zacu, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, amakuru tuyakomereze mu ntara ya Kirundo. Amatora yaba musitanteri ya za komine Kirundo na Ntega ntabwo yari yabashije kuba ejo, rero yarabaye muri Ntega bwa mbere. Amatora yasubitswe kubera ko umubare w'abagombaga gutora utari wuzuye, naho muri komine Kirundo watowe yari yahise yegura akimara gutorwa. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Amatora yararindiriwe cyane n'abanyagihugu bo mu gisagara cya Kirundo, yari ya musitanteri wa komine Kirundo. Muti kubera iki? Batangajwe n'ingene watowe kuri uw'Imana yaciye asora ikete arungikira umugwi wa komine ujejwe gutunganya amatora ko atanze imihoho nk'inyuma y'isaha zibiri gusa towe. Amatora yasubiwemo kuri uwo wa kane ahagarikiwe n'intumwa y'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara, uwo nawe akaba yabanje gutanga intumbero y'uko yogenda.
Nk'uko twari twabigize ubuheruka, twari ngaha kuri iki gikorwa nyene twitorera abazoturongora mu ikomine yacu ya Kirundo nabo bazofashanya. Ariko nk'uko mwese mubizi, kubera imvo izi n'izindi, twarasabwe yuko ayo matora twoyasubiramo. None nico gituma n'ubu nyene twongeye kubakoranya ngaha kugira ngo turangure ico gikorwa c'igihugu. Nk'uko twari twabigize kandi twisunga amategeko y'igihugu, aho nshaka kuvuga nk'ingingo y'ijana na 91 yo mwibwirizwa rigenga amatora n'ingingo ya 11 yo mwibwirizwa rigenga amakomine.
Abagumya banga batari bake bo muri komine Kirundo bidogeye mu ntamatama ko uwari yatowe ubwa mbere ariwe Miburo Jean Claude yatewe ubwoba na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD zo ku rwego rwa komine n'intara, batashimishijwe n'uko uwo bari bashize imbere ariwe Misago Stanislas yavuye atogwa atari yatowe ico gihe. Etienne Ndabazani arongoye CNDD-FDD muri komine Kirundo arabibeshuza.
Nk'urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ikomine twavyakiriye neza cyane, kuko uwo umugambwe wipfuza yashoboye kuboneka.
Uruhande rumwe rw'abagumya banga kwegerejwe ijya Amerika baravuga bati weri yatoyo ba yatanze imihoho ku bugombe bwa bamwe mu ndongozi z'umugambwe.
Nibaza yuko uwatanze imihoho yatanze imihoho bivuye ku mutima wiwe bwite. Nimba mwoba mwarabonye ikete yanditse, naho vyanditse na gatoyi ko yoba yarasunitswe yatanze imihoho bivuye ku mutima wiwe, kuko ngira yagaragaje yuko atabushobozi yoba abifitiye. demokrasi iruzuye kandi ni yose mu mugambi wacu CNDD FDD
twegereye uwo yari yatowe ubwa mbere kugira ngo tumubaze ko yatewe ubwoba koko ntacyo yashimye kubivuga ko ariko ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ifoto y'urwandiko yarongikiye uburongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo amusaba kumurenganura akaba yasigura ko abo bari bahiganywe ubwa mbere bamufashe miri bamutera ubwo bamutegeka ku nguvu gutanga imihoho akavuga ko yagiriye ko abikora mu ntumbero yo gukiza agatwe ubwo rwandiko rwo kuwa 21 mukakari 2015 rwakurikiwe n'urundi yarungikiye bukeye bwaho uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo amusaba kumucungerera umutekano amatora ya Mustaneri yabaye kandi muri komine Ntega aho yari yanse kuri uw'Imana kubera abatowe muri CNDD-FDD 12 batashoboye gukwiza igitigiri ca 13 gisabwa kugira ngo inama yo gutora Mustaneri ishoboke ntiturashobora kumenya umukenyuro wakoreshejwe kugira ngo uwatowe muri Iprona na babiri batowe muri Frode Bunyakuri bitabe inama kugira ngo ico gitigiri ca 13 gisabwa gishoboke gutyo izina rya Ngabuziza Filipo ryari ryatanzwe na CNDD-FDD kugira ngo yitoze mu kibanza cha Mustaneri ari naryo ryari ryatumye batinjira mu nama ngo rishobore gutahukana intsinzi mu kibanza cha Mustaneri mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ejo umuyoboke wa FNL ya Gaton Rwasa yicwe mu kazi aho yakoraga mu ruganda Metalusa Ibujumbura naho ejo bundi nabwo undi muntu nawe wo muri ryo shyaka yari yiciwe mu kinama Tabita Mukamusoni araduye inkuru irambuye
mu gitondo cyo kuri ya kane hagati y'isazi 3 n'isazi 3 n'igice abakozi b'uruganda Metalusa ngo babonye akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri urwo ruganda baca bajyamika abari aho bose hasi muri urwo ruganda abakora bose ubwa mbere ngo bibaza ko arabaje kwiba ariko mu nyuma byavuye bihinduka kuko abo bicanyi bahavuye barasa batumbereje umuntu umwe azwi ku izina rya Idrissa bonawe asanzwe ari umunywanyi wa FNL yigenga ya Gatongwasa Idrissa yaba mu kinama muri Katengozi kwibarabara rya gatatu byagenze uko mu gihe aho mu kinama nyine kuri wa gatatu mu ijuru isazi 2:50 hishe umushinga na Emmanuel Ndereyimana nawe nyine asanzwe ari umunywanyi wa FNL ya Gatongwasa imuhira aho yahora aba yari amarira Uyimufasoni ati mu gihugu hagiye gusigara abagore gusa kuko abagabo n'imisore baguma bicwa abavyeyi nabo bagasigara bipfumbereje
bapfa bazira ubusa imigambira ke kwicana bareke kuronderana nambare yo kwica abantu babasanga imbere y'umuryango abasanga aho bari bapfyeyi babakura mu matsu babakura mu bapfyeyi abapfaka twabaye tubigihugu cy'abagore gusagaye amakungu nahaguruka tufashe natufashe yo demokarasi nibo bayizanye iyo migambwe myinshi niyo yashyigikiye amakungu ntibazane imigambwe myinshi none iyo migambwe myinshi imaze abana bacu
uyu musore avugana n'umuhisi Ndereyimana atubwira uko mwene wabo yishwe
ndugu yangu rafiki yangu ndugu yangu mpendwa
umuvandimwe wanje inshuti yanjye umuvandimwe wanje nkunda ejo kumanywa twari turi kumwe bigeze mu gihe cya saa 12 atubwira ko atashye mu rugo kurya ageze mu rugo yashoje bashiki be ndetse n'ababyeyi be yese yinjira mu nzu hashize akanya ahamagarwa kuri telefone ahita asohoka nibwo yasanze bari bamuhamagaye aho bari bari batangira guterana amagambo ariko nyuma byaje kurenga batangira kurwana ese umubyeyi Raisa soko kajya kureba ibiri kuba ku mwana we yasanze umwana wari hasi barimo bamukubita baramukubise ise ashatse kumutabara ngo muri abo basore yamufashe mu ijosi maze amukubita hasi ise yasanze yaguruka arabacika yirukanira mu rugo rw'abaturanyi
mu muryango wa Ndereyimana bemeza ko umuvukanyi wabo yishwe n'abantu bavuga ko bakorera umugambwe CNDD-FDD ngo bari mu gwaruka rw'imbonerakure
walikuwa wako majambazi wane wako katika mchama cha CNDD-FDD wanajita kama wenyeni wa mbonera kure
abanyakinama bafatanye munda bahavuye bafata ingingo yo kuja gufuba niteka waraye yishwe n'umubaru mwinshi bagenda batakambira imana babicishije mu ndirimbo mugipolisi basigura ko bariko bararondera kuvejo aho bagirizwa kandi babonye n'abanyagihugu ko ari bo bishendere Imana Emmanuel icegera cyo muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye ijwi ry'Amerika ko abamwishe bo bapfuye telefone ngendanwa nkuko baraho ngo babimenyesheje ariko kujanye nuko abicanye bo barugwaruka gwimbonera kureza CNDD-FDD mugipolisi basigura ko ibyo atavyo bamenya ariko umuntu wese yakoze icaha afatwa nk'inkozi y'ikibi Pierre Nkurikiye yongeye amenyesheje ijwi ry'Amerika ko ibijanye n'umuntu yiciwe kuri Metarusa batarabitohoza neza. Abo banyonyi ba FNL bishwe bakurikiye uwundi kuri wa kabiri igihe hari amatora y'umukuru w'igihugu yatowe ari Kiziga mu Nyakabiga bikaba vyavuzwe ko yari cegera c'urongo y'umugambwe MSD mu ntara ya Gitega. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi ry'Amerika.
Mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto, amasanamu ya video, amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa.
Reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute?
Ngo kuko igisata cijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyayibatekanirije.
Kagira inkuru.
Ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika. Hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Harakamenyetso k'umwami gato. Hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi koresha ubwo buryo nyene masanamu ya video aya majwi n'inyandiko.
Oh, urakoze kudusobanurira.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira no kuri internet radio yacu voa.com. Ikigo cy'ubucuruzi Market Major cyo mu Rwanda cyatumiwe mu nama ya ba rwiyemezamirimo izateranira ejo i Nairobi muri Kenya. Inama yitwa Global Entrepreneurship Summit mu Cyongereza, kandi na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba arimo. Market Major yakoze programu yo muri telefoni zigendanwa yitwa Mergims ifasha Abanyarwanda baba mu mahanga kwishyurira ababo bari mu Rwanda serivisi nk'iz'umuriro, amafaranga yo guhamagara n'ishuri. Umuyobozi w'ikigo Market Major Muhire Ruy Antoine yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema asobanura uko yakiriye kuba yaratoranijwe mu bazitabira iriya nama y'i Nairobi Global Entrepreneurship Summit.
Nagera abenshi cyane bashoboye kubona ayo mahirwe yo kuza muri iyi nama. Hari rero bagenzi banjye benshi cyane mu Rwanda bifuje kuza aha ngaha ariko ntibayabona. Urumva ko duje kuri njyewe ni amahirwe menshi, bivuga ngo ni inama z'abayitabiriye n'abadeputere benshi cyane n'abandi bajene bafite imbatika, ku buryo ikirita networking uriko urabivuga yari ikintu gikomeye, kandi abantu bose bifuza kugira. Urumva ko rero kubona ayo mahirwe kuza kuri njyewe ntabwo ko ari ibyishimo byinshi, kandi nkaba
uri umuyobozi w'isosiyete ikora ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga. Ushobora kutubwira muri make ubucuruzi bwawe bukora gute, hanyuma ukorana nande?
Company bita Mergims rero twakoze application telefonike, mumbabare ndi kubivuga mu cyongereza n'igifaransa nabicyane. Rero application twakoze telefonike yacu ituma abadiaspora cyangwa abanyarwanda baba hanze bashobora gutera bene wabo ahangaha mu Rwanda ibintu bimeze nk'ibintu bya airtime cyangwa cyangwa se electricity. Nuka wicaye Washington aho ngaho nkakubwira ngo mbira umuriro wanjye mu Rwanda, ugafata iyi application twakoze irimo telefoni yawe ukawuriza mu masegonda 15 nkabona mesaje imbwira ko umuriro wanjye wishyuwe. Ubwo rero ni ibyo ngibyo dukora, tukaba dukorana ubu twose amaserivisi agera kuri 5 harimo gukorana n'izindi amakompanyi ya telecommunication yo mu Rwanda. Turakorana hakabamo umuriro, hakabamo amashuri, hakabamo n'ibya mortgage, bivuga ngo umunsi imbere zadushobora gupeya mortgage kuko yagomba kinyarwanda Rwanda y'umuntu wawe uri mu Rwanda.
Ubwo Perezida Barack Obama aheruka gutumira inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika hano i Washington DC, bimwe mu biganiro yagiye atanga yavuze ko ejo hazaza Afrika ari heza cyane, ko umugabane wa Afrika mu minsi za uza kuba ufite umuvuduko ukomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu. Namwe nimuko mubibona, ese muri iyo nama mwiteze miki cyane cyane?
Nanjye niko mbibona, kuko ngiye nabaga muri Canada imyaka 21 natashye umwaka ushize, kandi mfite akazi keza hariya muri Canada. Impamvu rero natashye nuko nabonye ko nyine aho navuga ngo the future, iyo uvuze ibintu by'amafaranga ni muri Afrika, niho hari amaproje mashyashya bituma akazi nari mfite muri Canada nkareka ndetse kuza nyine mu Rwanda nka muri Afurika, kuko niho nkuko perezida yabivuze avenue hafi ya business, niho boom economic bizabera. Nanjye rero ndabyumva, kandi nkaba nanjye njyana mu nzira imwe nawe.
Nk'umusore uri rwiyemezamirimo, ufite sosiyete yawe, ugize amahirwe yo kugira icyo wabwira Perezida Barack Obama, cyaba ari ikihe cyane cyane kijyanye na none no guteza imbere ubucuruzi kuri uwo mugabane wa Afurika?
Icyo namubwira ni uko muri Afurika ikibazo dufite ni ikibazo cya capital, kugira access kuri capital.
Kugira access ku mafaranga yo gutangiza
ubucuruzi. Kugira ntabwo ari amafaranga ahagije, nk'uko uvuga muri Silicon Valley. Silicon Valley ikikije cyiza, bunakaguha miliyoni ijana z'amadolari igihumbi kose. Mu Rwanda ntabwo wajya kuri banki, nta n'umuntu ugiye aya mafaranga ngo ukore. Ubwo rero twavuga tugize Imana abantu nk'abari bakatuvugira, akabwira abayobozi b'abayobozi ba Silicon Valley bagakora ibintu bya collaboration birimo elaborative, bakavuga ati hari abana bakora hariya muri Afurika kandi bafite ubushake bwinshi. Kenya ngira ngo yabigaragaje muri Afurika ntiyabitangiza, no mu Rwanda kimwe cyabigaragaza, noneho bakerekana ko natwe ayo mafaranga twakeneye kandi ntabwo azapfa ubusa. Ubwo rero niko icyo namubwira, kubwira ati gukangurira abayafite kuko arafite ubushobozi, ubona n'umuntu ukurikiranwa cyane n'abantu benshi, ijambo rye ririjyana. Donc abivuze wenda hari ariko byatumarira, kuko niko ikibazo cyane cyane gifite ahangaha muri Afurika cyo kugira access kuri iyo capital bitatugoye cyane.
Louis Antoine Muhire, umuyobozi mukuru wa sosiyete Magrims, turagushimiye cyane kandi tukwifurije inama nziza aho ngaho i Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya. Murakoze cyane.
Murakoze namuko mwabyamagaje.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu, noneho tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sally Jewel, yifatanije n'umuyobozi w'ikigo citaho inyamaswa n'ifi Wildlife Service, Dan Ash, n'icegera mfata kibanza c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Judith Garber, n'abandi bategetsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu gikorwa c'ukumenagura mu kibanza ca Times Square mu gisagara ca New York amenyo y'inzovu arenga itoni yari yafashwe mu vyarungitse ubutumwa butomoye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazokwihanganira ubugizi bwa nabi bugigwa ku nyamaswa mu bigeramira kuzimanganya inzovu zo mu karere ka Afrika hamwe n'ubundi bwoko bw'inyamaswa ku isi. Icyo gikorwa cy'ukumenagura ayo menyo y'inzovu bagikoze bafatanije na Leta ya New York, ishyirahamwe rijejwe gukingira inyamaswa Wildlife Conservation Society, na senateur wo muri Leta ya New York Brad Hoyleman. Umushikiranganji Jewel yakoranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry, n'umushikiranganji ajejwe ubutungane Loretta Lynch, n'umugwi washizweho na Perezida wa Amerika ugenewe kugwanya ugucuruza inyamaswa barifatanije n'umuyobozi w'ikigo citaho inyamaswa Dan Ash, abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi mu kurorera imashini yari kiramenagura amenyo y'inzovu n'ibishushanyo vyari vyakozwe muri ayo menyo y'izo nzovu. Icegera c'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati Sally Jewel yatangaje ko icyo gikorwa c'ukumenagura ayo menyo y'inzovu n'ibishushanyo bivuye muri ayo menyo vyibutsa amakungu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazokwihanganira ivyaha bikorwa ku nyamaswa, cane cane inyamaswa zigeramiwe cane. Avuga ko ubutumwa butomoye ko Leta ya Amerika izohagarika abahiga inyamaswa mu buryo butarekuriwe n'amategeko bazohagarika inyungu bakura mu gucuruza inyamaswa, kandi ko bazokorana n'abandi mu makungu mu gikorwa cyo gukingira inyamaswa. Igikorwa cyo kumenagura amenyo y'inzovu mu kibanza cha Times Square vyafatiye ku gikorwa nk'icyo cyakozwe imbere yaho n'ikigo Wildlife Service cyo kumenagura itoni zitandatu z'amenyo y'inzovu yacurujwe mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2013. Kuva ico gihe amareta y'ibihugu 9 yarakoze igikorwa nk'icyo. Umugambi wo kugabanya igitigiri cy'abarondera kugura amenyo y'inzovu haba muri Amerika canke mu makungu no gukomeza amategeko mpuza makungu no gushira mu ngiro ayo mategeko byarashize habona ikibazo cy'ubucuruzi bw'inyamaswa ku isi. Umuyobozi w'ikigo Wildlife Service Dan Ash avuga ko mu gihe inyamaswa nka rhinoceros, tigre n'izindi nyamaswa zikomeye cyane zizimanganye mu gihugu kanaka ngo makungu yose abatakaje. Umuyobozi w'ikigo Wildlife Service Dan Ash amenyesha ko uburyo bwonye n'amakungu azokingira izo nyamaswa ari gukorera hamwe biciye mu kigoro gakorewe hamwe n'amakungu kugwa hagarika ububisha bwo gucuruza inyamaswa n'ingaruka bigira kuri izo nyamaswa. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje kuvyerekeye gutsinda urwo rugamba, bakaba basaba ibihugu byose byo ku isi kuja hamwe kugira bimenagure amenyo y'inzovu ari mu bubiko vyafashe bigashiraho bikongera bigashira mu ngiro amategeko akomeye akingira inyamaswa ubucuruzi bwazo bukogwa mu buryo butemewe n'amategeko no gutuma igitigiri cy'abarondera kugura amenyo y'inzovu kigabanuka.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Obama kuri wa kane niho yafata
Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru twabateguriye muri iyi minota 30 ari hafi guhumbuza, ariko Aloyizi Bigira Imana agarutse muri studio kutwibutsa muri make ingingo zayo z'ingenzi.
Perezida Obama kuri wa kane niho yafata urugendo yerekeza mu bihugu vya Kenya na Ethiopia, urugendo rutumbereye gukomeza imigenderanire hagati ya Afrika yo munsi ya Sahara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaharanira agateka kazi na muntu basaba Perezida Obama ko yokoresha urwo rugendo mu gusaba ko agateka kazi na muntu kubahirizwa muri ivyo bihugu uko ari bibiri. Buzo wabaye ubwa mbere umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera igihugu cha Ethiopia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukoresha ubutaka bwa Turkiya mu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi ba leta ya Islamist. Ivyo byashikirijwe n'ibimenyesha makuru vya Turkiya kuri wa kane, aho bimenyesha ko Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yemereye indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero ku bagwanyi ba leta ya Islamist bari muri Siriya zivuye aho bita Insirike ku butaka bwa Turkiya. Ariko Washington ntiyashimye kuvuga byinshi muri uko kunga ubucuti hagati y'ibyo bihugu bibiri, bikaba bigaragaye ko igihugu cya Turkiya kigaragaje ko kitanguje intambara na leta ya Islamist. Tukivuga ibya Turkiya, abapolisi babiri bagenzura urujya n'uruza mu mabarabara nibo bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Diyarbakir iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Turkiya. Amatohoza yo kurondera abarashe wa polisi yatanguye gushika ubu akaba atawuritirira ubwo bwicanyi. Hano muri Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye kwiga ya masezerano aheruka gusinywa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu vya rutura ku isi na Iran. Amasezerano no abuza Irani gukora ibigwanisho ruhonya nganda. Bukaba ari ubwa mbere inama nshingamateka itanguye kwiga ayo masezerano, ikaba ifise gushika hagati y'ukwezi kwa 9 kugira iyemeze canke yahakane. Sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter yagize urugendo muri Irake kugira yirabire aho ibikorwa byo kugwanya abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamist bigeze. Kuva aho abagwanyi b'aba Islamist bigaruriye agace ka Ramadi mu kwezi kwa gatanu guheze, Sekretere Carter yaraneguye ingabo za Irake ko atashaka zifise yo kugwana.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero ibiganiro by'uyu munsi birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mwanya w'ikiganiro mukurikirana iminsi yose ikiganiro cyanyu muri sanga ikiganiro cy'uno munsi tukaba tuvuga ku ruhara abapfasoni bashobora kugira mu gutorera umuti ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe umuntu yitegereje hirya no hino ku isi abakenyezi n'abapfasoni n'abantu bashobora igihe hose habaye ibibazo mu bihugu kanaka ku isi bibagira ko ingaruka zikomeye mu bihugu byinshi ugasanga nta jambo bafise bashobora gushikiriza ibyimviro byabo yamara mu bihugu bimwe bimwe nk'ubu mu Burundi baramaze kuja habona bagaseruka kuko bazi kwibibazo byose biba biri ko biraba bibashikira bikabagira ku ingaruka kuko abakenyezi ni bo nkingi umusingi novuga w'imiryango n'ibihugu ngaha ku telefone mu batumire duhise ari Alice Nzomukunda akaba ayoboye urunani rw'imvuga kuri ADR rutavuga rumwe na leta y'u Burundi kuri iki kibazo turiko turavuga c'uruhara rw'abapfasoni abakenyezi bashobora kugira mu gutorera umuti ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe n'uruhe ruhara mubona abapfasoni bafise muri iki gihe kuvyerekeye gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi
abakenyezi barafise uruhara rukomeye cyane muri iki gihe Burundi buri mu ngorane kandi si n'ubwa mbere kuva na kera abakenyezi bamwe bifatanya n'abandi mu rugamba rwose rwagiye ruza ruriko rurarondera gushira igihugu mu manga gushika rero n'ubu abakenyezi mwaragiye murababona hirya no hino mu myiyerekano abakenyezi bagumye barimwo eka gushika uno munsi abakenyezi turi kumwe n'abandi nuko abarongoye amashirahamwe yigenga abarongoye imigambwe eka abakenyezi bari mu mashirahamwe atandukanye bose barahagurutse barabibonye baragiye mu myiyerekano akatari gake n'ubu rero babandanya kugira gufatanya n'abandi mu gutegura mu kuraba icyo cyose twokora kugira ngo duhagarike Nkurunziza kugira ngo ntate igucacu mu manga kuko murabona ko tugeze habi cyane iyo umuntu ariko araraba iyo terabwoba riri mu gihugu muri iki gihe abarundi bose bahagurutse bariyamiriza mwarabibonye rero yuko abakenyezi batahaze muri iyo ntambara
turi kumwe kandi kuri telefone n'umupfasoni Magi Kamana umunyamabanga mukuru w'abakenyerera rugamba mu mugambwe uri kutegetse mu Burundi CNDD FDD kuri ico kibazo mwe mukibona gute ku ruhara abakenyezi bashobora kugira mu gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu
baravuga ngo nyuma y'umugabo akomeye haba hari umukenyezi akomeye umukenyezi afite uruhara ntangere kuberako ari we abyari bibondo akabiha n'indero ya mbere umugabo akenshi ntaba yegereye hafi y'abana murumva rero ku mukenyezi ahanini arafise uruhara kugira ngo ibintu bigende neza mu gihugu jewe rero sinovuga nkari so Nzomukunda turazinanye kuko twarakoranye cyane mu mugambwe se ni DDFDD jewe numva ko mu byo tujejwe cyane cyane ahubwo atari kubwira abantu ngo baje mu mabarabara abana tugomba kubarera tukabashyira mu bikorwa tukabategeka gukora tukababwiriza gukora kugira ngo bashobore kuziteza imbere niko jewe ndabitegera
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC turi kumwe kandi ku telefone na Madame Agatonique Barukukuza ari mu ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi mu Burundi wiriwe neza
Mwiriwe neza ni agatonike barakukuza.
Oh, barakukuza murantunga. Ico kibazo mwe mu kibona gute kubiberekeye?
Ego ruhara umukenyezi yogira muri iki gihe turi mu ngorane ni ntangere kuko uretse ibyo bagenzanje baca bavuze ikindi tutokwibagira nuko umukenyezi iyo habaye ingorane ari we wa mbere zikora ko nka nyina w'abana nka umutambukanyi umushinga ntahe wiwe kuko abo bose bagize ingorane na waratsigira aho rero ngaca mvuga nti ni ngombwa ngo habaye ingorane bamuhamagare kuko azibamwo gusumba abandi bose abafise ico yoterera aisho gituma nk'ubu kuko umukenyezi asanzwe abamenyereye gusanganya abantu mu rugo n'ubu abakenyezi nibo bakwiye guhamagarira abandi mu biganiro ubumenge ibiganiro bisa n'ibyahagaze n'ukuri birakenewe ko ibiganiro byosubira bakaheza bagaterera
muri kahise mu bibazo byagiye birashika mu Burundi mu gihugu abafasoni ntibaboneka ntibaseruka ni kuki muri iki gihe bagiye abona bagaseruka mu gushikiriza ibyimviro byabo n'intererano bashobora gushikiriza kubiriko biba mu Burundi tugaruke ku mufasoni Alice Nzomukunda
bivuze mu bihe bya kera ntibaboneka cyane uruhara rwabo ntirwaboneka mugabo si kuvuga ko umukenyezi yaba yicaye atacu yaba ari karakora nuko kitashigwa habona gusa nk'uko bahejeje kubisigura nivyo umukenyezi niwe avyara niwe arera niwe agira ingorane iyo habaye ingorane mu gihugu nico gituma rero iyo abona yuko umutekano w'igihugu uri kurahungabana arahaguruka ntiyicara ngo avuge ngo ndera amaboko umukenyezi yahagararira amahoro mu guhagararira amahoro ahagararira cyane cyane ugusomera ukubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu kuko iyo bihungabanye bihungabanya igihugu bihungabanya imiryango bigatuma wa mukenyezi asubira kwifumbereza icyo gituma rero n'ubu twagomba twibutse simpambara duhamagarira abanyagihugu kujamwo samabara baraduhamagarira abanyagihugu kujamwo duhamagarira abanyagihugu guhagararira amategeko wowe ashaka kuyarengaho nta muntu n'umwe ashobora kubimukundira yaba umukenyezi yaba umwana yaba umutamakazi twese duteza guhaguruka kugira ngo tuviyamirize kuko abariko tujana mu nzira y'intambara abariko tujana mu kuzimu turaba nta wororera rero abakenyezi barinda guhaguruka kuva rero batanguye guhagurukira bakaja habona byarafashije gose kugira ngo amahoro ashobore kwiganza mu gihugu yiganze mu isi kuko abakenyezi uruhara rwabo rwabaye ntangere
namwe madame Magi Kamana kuri ico kibazo mu bivuga kwiki
ubu unya abakenyezi baraboneka cyane barijukira politiki kubera ko baravuga bati iyo ibintu bibaye bakakubwira ngo niwe bariko baragirira utarimwo ntibiba ari iby'iwawe nico gituma twese tugomba kujamwo tugakora politiki tuvuge ko twebwe nitwe tumenya nitwe dukenera cyane cyane amazi kuko nitwe tuvoma nitwe dukenera ingo nitwe dukenera murantunga nitwe dusenya nukuvuga ko tugiye twikumiriye umugabo wose wazoca amenya ati hariya harakeneye ibombo ry'amazi kudusura kuko nitwe tuyavoma nitwe tuzi ukuntu bigoye nico gituma tutegerezwa kuba turi kumwe nabo basaza bacu nabo bagabo bacu kugira ngo imigambi y'iterambere natwe tuyigiremo uruhara tumenye tuti oya ikinyamara sico cyihutigwa harihutigwa iki kugira ngo natwe tworoherwe kuko iyo turiko turavuga politike si ukuvuga gusa hariho dero vandikasiyo tuvuga tuti oya ibintu byogenda gucya oya jewe mbona hanini nuko twiyumvira n'iyo migambi y'iterambere tukaba turi kumwe n'abasaza bacu ahantu bariko barayitegurira kugira ngo tujemwo kuko nababwiye nti iyo tugiye kuvoma kure iyo tugiye bitugoye kuronka inkwi nitwe bivuna hanini kandi bikatuvuna ari natwe tujejwe n'ibindi biraba urugo nko gusama imbanyi tukayibyara no kurera ibyo bibondo birakenewe rero ko tuje habona kugira ngo natwe tujemo muri uko gutegura imigambi yo kwiteza imbere uko niko jewe ndabibona murakoze
namwe madame agatonika barakukuza
yego murakoze icyo nokongera ko kuvyo abafasoni bahejeje gushikiriza nuko kumbure nkuko umufasoni ari cyavuze ati kera ntibyasigura ko atari hari naho nyene yarakora nuko atasukoruka intambwe tugeze ku bu nuko umufasoni nawe ashobora gusukoruka akavugira habona kuko ubu ari byandikwa hariho abafasoni bashobora kubisoma nabo bagiye kwishure bakamenya gusoma no kwandika ari bitegurwa bagashobora kubitegura bagaterera agacumu k'ubumwe ikindi nibaza ngo ciyongera ko nanone ku mufasoni yari nko mu biganiro burya abafasoni barafise novuga ingabirano y'ukududurira ko mu kuvuga ibibazo gucyo bigaheza bigafasha gutora umuti w'ikibazo kuko baraca umugani mu Kirundi ngo ibuye riserutse nk'igice isuka akaba ari cyo gituma rero abafasoni bakwiye guhabwa ijambo bakavuga aho ibibazo babona biri kugira ngo bishobore gutorerwa inyishu murakoze
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mutwumviriza kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 i Bujumbura mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 kubo bacugura amaradio yanyu kuri kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ruhara abapfasoni bashobora kugira mu gutorera umuti bibazo biri mu Burundi muri iki gihe ku telefone ku batwumviriza bashaka kubaza ibibazo no gushikiza ivyimviro vyabo turi kumwe na Diodone hari ikibazo ushaka kubaza abatumire canke icyimviro ushaka gushikiriza umwanya ni wawe
ngomba kubaza no guterera
ntereye
ku ntererano uruhara rw'umukenyezi mu kurondera amahoro ni ntangere kuko n'akarorero mfasha akarorero mu ntambara zabaye nuko nko muri buzo murarirari abakenyezi bakoreshejwe cyane mu guhohoterwa ariko bagenda mu bintu bita amahema mu kugira ngo babaze nk'iyabagabo bahungiye bafatabo kandi byaranabonetse cyane igihe bagomba kuburagiza agatogwasa babanje kugomba kurasa umukenyezi wiwe bamwishe sigura ko iyo umukenyezi wiwe agishwe byari kuba bimuhungabanije ari nabo mukenyezi usanga nta sene def zahera akoresha cyane ubwo ngubu abahaye barononekara muri iyi ntambara n'abakenyezi niho hahaye barabifa abapfakazi n'ubu mukanya bahejeje kwica nk'abandi banywanyi bayoboka agatogwasa nk'ayi Bujumbura urumva abakenyezi niho basigara baratamba urugamba mugambazi mbaje nk'ikibazo nk'uwo mu fashoni ari sinzo mukunda aravuga ngo abakenyezi ngo bazohaguruka bagwane urugamba urugamba tugezemo twaragiye mu myerekano twarakoze byinshi ubu yaho tugeze ntawubonye biva niyo bi nibadutomorere none hagezwe hiki abakenyezi bokora iki mu rugamba rw'umuheta ubwo nawe yaratiye mu rugamba rw'umuheta no gusubira kuvuga dusemera nko kunyene ukurumba na ntibagomba baduragiza abantu ngo hageze ko bagenda ku rugamba ngo rugamba ngo rugamba nibatobose abo nabo muri sende ndari kintu ko barasaba nibari ke guhohotera bene Burundi abarundi kazi babone ko nabone kugira abafasoni icera bakajya bagaheka nabandi batari mu migambwe yabo bo icera bakajya bagaheka abagore ntibarafisipa directe makuri tere bica abantu ubwabo abo batuma barafisa abagabo babo barafisa basaza w'imbonera kuri niwe batuma kwica abandi kubonona abafasoni b'abandi icyo ni cyo kimwe nari mfise nagomba gushikiriza
madame Alice nzo mukunda mwo kwishura bwa mbere
kode ndashimye utanze icyumviro mbere yashikirije ikibazo urugamba rw'abakenyezi naruvuze rurahari kandi rwaniyeho icyo mwishura nuko ugamba turarubandanya kuvuga ngo bariko barugira bonyine turiko turarukora twese ngira barakurikiye ibiganiro twashikirije mu myiyerekano yari kwibera mu Bubiligi uruse mu Bubiligi iri rugamba twarutanguye ari urugamba rwo kugira imyiyerekano tumaze kubona yuko iby'amajambo ibyo gutanga ibyiyumviro iby'impanuro ngira mwarakurikiye abantu bose barahanuye amakuru yarahanuye kiliziya yarahanuye eka nta muntu n'umwe atashikirije icyumviro cy'urwanda rukuru w'igihugu kugira ngo ntate igihugu mu manga ni ukuvuga yuko izo mpanuro zimaze kurengerwa haciye haza urugamba rwo kwiyamiriza mu kuja mu myiyerekano mu ibarabara mu myiyerekano y'umutekano mwarabibona imyiyerekano yose twagiye turakora yabaye imyiyerekano y'umutekano ni ukuvuga rero yuko urugamba rutahagaze mugabo mu bwamuti ubuhoko bw'iki izo bikorwa byakozwe byaragize akamaro yaragize akamaro kuko murabona amakuru yose yarahagurutse kuko abarundi bahagurutse bakavuga kuko abarundi bahagurutse bakerekana yuko badashobora kwemera yuko ibwirizwa nshingiro rihonyangwa yuko amabwiriza amategeko yarusha amasezerano yarusha ahonyangwa ibyo bintu rero ko abarundi bose abanyagihugu bamaze kubimenya bakabihagurukira murabona yuko umukuru w'igihugu gushika uno munsi atawuri kimuhamigwere igihugu cyacu kiriko cinjira mu mukene kubera ugukunda inda k'umuntu umuntu murumva rero ko abakenyezi cyifatanije n'abandi tuguma tuvuga tuguma dusemerera mugabo nk'uko bubivuga muti no n'ubuhoko giti ubu intambwe zigeze kure murabona ko abarundi bamaze gushira hamwe ubu bose baragiye hamwe kugira ngo bagire urunani rw'intamenwa rwo kwiyamiriza iho nyanga ry'igurizwa shingiro iho nyanga ry'amasezerano y'Arusha ubwo rugamba ni ngo tugezemo rero ubu unya abarundi babimenye babisubire ubu twese twaragiye hamwe twarashinze urunani ubu ni ngo turimwo urunani rw'intamenwa kandi nuko ngo bamenyesha ubu bimenye abakenyezi twese turimwo abantu bose biyamirije uko gushaka kwitongera gatatu kwa kumukuru w'igihugu na cyane cyane mubonaho igihugu kigeze twese twarahagurutse kandi nta nkeka mugebona ishyizeho mu minsi iri imbere ibihe bisigaye ibihe biheze sibyo bisigaye icyo nicyo namwishura abimenye turiko turakora kandi turabandanya kandi nta nkeka tuzoshika.
Madame Magi Kamani, icyo kibazo cya Dieudonné mucishura gute?
Jewe cyo nagira ndamubwire Dieudonné nuko hano mu Burundi buri gihugu ni gito. Ndashobora kuba mfitse mwene wacu ari mu mugambwe FNL cyangwa mfitse muramwanje. Bega mwumva twopfi dupfa imigambwe. Turiko twoba turiko turapfika. Icyo cyo nagira ndamubwire kuja kuri radio agaca avuga ngo nimbonera kure ziriko zirica abantu. Jewe sinoja muri iyo logique kuko numva nta iyo ntumbero siyo nta muntu yoje kuri radio ngo acavuga ngo ni kanaka hano mu gisagara hapfuye umuntu mumenya gute ko yishwe n'umunywanyi wa CNDD-FDD. Jewe cyo mvuga jewe ndi umumama izo mbonera kure muvuga n'ibibondo byacu twabyaye kandi dukunda mbega twe ko ntabwo badufise mwumva tuja kwigishiriza ibibondo byacu kwica gute rega turabakunda abo bana mbega uyu muntu akoze ikibi hano mu gisagara canke naho muri rirara ariko aravuga yahuye nawe acabona ko ari imbonera kure amubwiwe niki inkozi y'ikibi ni inkozi y'ikibi inkozi y'ikibi ntiyitwa imbonera kure aho nagira ngo tuze turahumvikana twebwe izo mbonera kure turazibyara kuko ni ibibondo byacu kandi turabikunda cyane. Iyo ukunda umwana ukunda ikibondo cyawe ukironderera kazoza keza nuza kucigisha kwica nuja kucigisha kwanka abandi twebwe rero aho siho turi nico gituma nubwo ngira ngo ntandukiriye nkabwira Alice nzomukunda avuze ngo abantu baramaze ngo benshi ngo benshi baramaze kwiyamiriza nkuru nziza mbega abantu benshi ni bangahe mbega wabonye yatowe na bangahe kuko uburundi ntiburi muri iki gisagara cya Bujumbura gusa nkuru nziza yahunzwe amajwi n'isinzi ry'abakenyerera rugamba ngira ngo n'abatari mu mugambwe bari muhunze kuko barabona icyo yamariye igihugu cyacu ntavuge rero ngo abantu benshi ni bangahe ganya kubahwa Alice nzomukunda abantu benshi ni bangahe ubaharurira hano mu gisagara cya Bujumbura twe turazi ko abantu isinzi bari inyuma y'uwo mugumya banga yitwa nkuru nziza nagira ngo ndamucira ko gace areke kuvuga ngo abantu isinzi nitwe tubafise kuko abantu isinzi nitwe twaraye tumutoye murakoze.
Madame Alice nzomukunda mwo kwishyura kuri ico kibazo abajije yibajije
birateye agahinda n'umubabaro kubona yuko hariho umukenyezi ashobora kubona umunsi ahiriwe anezererewe ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuri umuntu w'umukenyezi yari akwiye kuba afite agahinda nk'uko abarundi benshi bafite agahinda kuko muriko muraraba ibiriko biraba mu gihugu muriko muraraba aho igihugu kigeze aho ubukene bugeze abarundi aho amarira abarundi barimo ageze ni ukuri nta muntu yari akwiye kwishima. Hanyuma kuvuga ngo abarundi tubaharurira gute ngo ni bangahe ubwo iyo bariko baravuga uno muti ari umuntu ashaka kuvuga ngo mu Burundi hari abaye amatora nta matora yabaye kuko murazi mwowe neza yuko kugira ngo habe amatora murazi ko byitwa ihiganwa rero bisaba nibura abantu babiri batandukanye ibyiyumviro maze umuntu agahitamo icyo ntacyabaye rero nta matora yabaye. Ikigera kabiri kugira ngo uvuge amatora habaho abakandida bemewe n'amategeko Nkurunziza ntiyemewe n'amategeko murazi neza yuko amaze kugira ibirongo bibiri amategeko y'igihugu ntamurekurira gusubira kwitoza amasezerano y'Arusha ntamurekurira kwitoza n'ukuvuga rero ko yagiye mu higanwa byiwe wenyene ikigira kabiri ajya mu higanwa atemewe n'amategeko ico ni kintu kigira kabiri gituma atamategeko yabaye atamatora yabaye ikigira gatatu iyo kugira mugomba kuvuga haba amatora harinda kuba umutekano mu gihugu cyose harinda kuba amaradiyo yigenga ashikiriza ibyabaye harinda kuba abarorerezi bajya kurorera bavuga bati hazagenze gute amakungu arinda kuba yarurika abantu baza guhagararira ayo matora none uri kuraraba uno munsi habaye iki nta mutekano uri mu gihugu nta maradiyo yigenga akora amakungu yari yamirije nta n'umwe aje kurorera amatora none umuntu avuga ngo batoye ngo bamuhunze amajwi nka wa mwirutsi umwe adakwipanga imetero ijana iyo bariko barahiganwa agahaguruka agafata stade ari umwe akiruka yashika imbere yayiheza stade akaduza amaboko ngo natsinze jewe rero kuri amatora yabaye nta bamutoye kuko ntiyitoje ntari mu bitoza harima nta byo guharura kuko nta barorezi bari bahari nta maradiyo aduha inkuru ahari kuvuga rero yuko
aho muri make magikamana mwohishura ngo iki muri make cyane tubandanye tugaruke ku iki kiganiro kivuga uruhara rw'abakenyezi muri rusangi mu kugarukana amahoro mu kurondera amahoro
kuko urumva ari kuri opposite kuri les deux extrêmes kuri les deux extrêmes wavuga ko nta matora yabaye jewe ndayavuyemo niho nkimanuka mvuye ruguru nabonye uko umutekano mu gihugu umutekano umeze neza cyane umutekano abantu bari degembya mu gihugu we waho hantu hatari umutekano ari nabo abo bantu bawudurumbanye hano mu gisagara cya Bujumbura je namubwiye ko Uburundi ntibuherera mu gisagara cya Bujumbura n'ubu hano mu gisagara cya Bujumbura je navuye iwacu bubanza namanutse n'umutekano nangere nashitse aho mbaye mu Kinindo nta muntu yandiyugwara ubwo rero ibyo bintavuga ngo ubukene by'ubwose uningereranyo ubukene burisha abantu mbega abo bantu bavuye he baja hehe uwo muntu avuga ngo arakenye mbega ni wa munyagihugu uhari yaruguru turiko turaririra yarasanzwe yirira ibijumu cyanke n'uwarasanzwe aba mu nzu klimatize ngira ngo yayibuze kuko yatakaje ama avantage amwe namwe ibyo byose ni ingereranyo kuko je waho mvuye barafise igitoki barafise ibijumu ariko si kuvuga ko badakenye ariko ubwo bukene nabwo si ukuvuga ko ariko bwahoze kera hariho ikintu cyahindutse muri mu mibereho y'abanyagihugu uko babayeho ubu siko bari bameze sinzi ahari ko ararabira murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo batwumviriza ikiganiro muri sanze aho turiko tuvuga ku ruhara rw'umukenyezi mu Burundi mu kurondera amahoro ku telefone turafise umwe mu batwumviriza Macedoine ikibazo ushaka gushikiriza canke icyumviro mwanya ni gwawe
ndashaka gushikiriza ikibazo aba fasoni babiri
mukivuge mugishikirize
uyo avuye kubanza ndashaka kubaza ikibazo uravye kuri ibyo habaye intambara aba fasoni baragira ingorane arafatwa ku ngufu ikindi nacyo ibyo twirirwa turabona mu Burundi ni uko basaza bavuga ko bakorana muri politiki hari igihe bashikira bagakora amakosa ajyanye no guhohotera agaciro ka zina muntu mbega abo bahanuri ama uyo nawe wundi nawe avuga ati ibintu bya yangaye nawe tugomba kubaza mbega hamwe bobi intambara hakakubwa intambara abafasoni bagenzi be bazifata gute bobo abahanuri naho ngeze
murashaka kwishura nibaza ko ari magikamana ndibaza
ko sinumvise neza hari sinumvise neza ikibazo ciwe
Macedoine wasubiramwo madame magikamana ntiyacumvise neza mutubabarire ntitukimufise ku telefone yamarareka tubandanye gatoyi nashaka kubaza umuntu agereranije uruhara rw'umukenyezi muri kahise mu Burundi mu bibazo byagiye biraba
gushika no munsi umuntu yitegereje yovuga ni kihe cyo bacara hindutse muri iki gihe muntagiranije nibihe biheru byarangiye ku ruhara rwagiye ruribonekeza gumugore umufasoni guseruka muri ibibazo bya politiki akagira uruhara mu kugerageza gufasha kugarukana amahoro nze kuri Madame Agatonique barakukuza
kote cyane ariko rero kubera wari wateye n'ubunye bagira ku kibazo giheruka unkundire ntangure ngaruka
yego nta kibazo
cyo kwa Fidel cyo kwa Dieudonné
Dieudonné
yari yabaje ati none mbega hagezwe hiki n'urugamba rw'umuheto aha sinogera ntavuze ko muri iki gihe tugezemo umukenyezi urugamba akeneye kujamwo cyo urugamba rw'umuheto n'urugamba no kwita ubwo kujijura ubwo guhanura n'ubwo gusigura uti ivyo yo bikora gute akabikora kuri inde nkuko twagiye turabigaruka ko umukenyezi baba abatata baba baganira afisemo abana biwe abafasoni bavuze imbere yanje babivuze afisemo umushinga ntahe wiwe afisemo basaza biwe ico rero ahamagaye gukora muri uwo mwanya ni kubahanura abajijura akabumvisha yuko gutata ataho bishikana akabumvisha yuko kurenganya atari byiza akabumvisha yuko amategeko kuyubahiriza biha amahoro abantu bose aha rero nshangaruka kuri iki kibazo muhejeje kumbaza muti mbega ni iki cyahindutse ku mukenyezi uwo munsi umukenyezi niko yamye akora icyo gikorwa cyo guhanura ariko akagikora adasokoroka uwo munsi rero gishasha nuko umukenyezi ashobora gusohoka gusukoruka akavuga ico yiyumvira kandi bakamutega amatwi ibyo rero nti byaje gucyo ubwo uravye igihugu cavuye niyo cashitse byagiye biraza buhoro buhoro icagiye kubishyira ahabona cyane nk'akarorero ni nk'amasezerano ya Arusha urazi ko ariyo yari yahaye umukenyezi urugero rw'ibice atoja munsi guserukirwa mu nzego navuga rero nico cyahindutse uwo munsi kandi nico abakenyezi dukwiye gufatira ko kugira ngo duharanire ico kibanza cacu cyo kuvuga ico twiyumvira cyo kuvuga ibibazo by'igihugu bitwega kugira ngo bibashe gutorerwa inyishu murakoze
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC aho muriko mukurikirana ikiganiro giha ijambo batwumviriza ikiganiro muri sanze turiko tuvuga ku ruhara rw'umukenyezi mu kurondera amahoro mu Burundi tubandanye iki kiganiro umuntu yitegereje turiko turavuga kuri ivyo bibazo ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe abakenyezi bo babibona gute bo babona ivyo bibazo bifatiye kuki bo babibona co kimwe n'abagabo canke izindi izindi mpande zose zo mu gihugu canke bo barafise ukuntu babona aho ipfundo gico kibazo kiri bakabikibona ku buryo butandukanye ni gute bakibona ntangurire kuri Madame Maggie Kamana
jemo ukuntu ndiko ndabona ibibazo biri hano mu gihugu ndabibona ko ndakunda kuganira n'umutambukanyi wanje tugahingura ibyiyumviro ariko jewe ukuntu ndiko ndakibona iki kibazo n'ukuri uravye ukuntu hano mu Burundi hameze jewe mbona ari kibazo cy'amagabura nyama naho ubundi abanyagihugu twe turatekanye ariko ndabona ko urashobora kubona umunyapolitika ahagurutse atagira umunywanye n'umwe inyuma yiwe afite umugambwe atagira umunywanye ariko aravuza induru atagira n'umuntu n'umwe inyuma yiwe nkavuga nti ni ibintu byo byahave ndahaje n'ukuri murantunga jewe niko ndakibona ni have nanje ndahicare have nanje ndonke ayo ma advantage ufise niko ndabibona kuko sino je mbona umunyagihugu mutoya aritekaniye hajya umunyagihugu w'umwirimizi abyuka mu gitondo akajya ku kazi kiwe atakindi azeyemwo uburaro n'uburamuko atari rya suka yiwe ntangorane afise ingorane ziri muri aba bakuru umwe usanga umuntu yiyise umunyepolitiki usanga yiyise ngo ararongoye umugambwe atagira n'umunywanyi n'umwe ngira ngo n'umugore wiwe atanamukurikiye murakoze
Murakoze. Namwe madame Alice Nzomukunda, icyo kibazo nyene mu kibona gute?
Ngo ikibazo ugambire nagomba cyukukuna kare umfasoni Margarita yari yasiguye avuga ati abariko barahaguruka bahagararira igirizwa shingiro ko ritohunyangwa ngo nabarondera ibibanza batinya kuva mu makenatizere ngo sabanyagihugu bari mu gihugu hagati nibaza yuko cyane cyane ahubwo yavugezwe n'ukuri nuko abanka kuva ku butegetsi uno munsi aribo batinya kuva muri ayo makenatizere kuko nk'uko mubizi twarabaye muri ibyo bibanza kandi twaragikubiyemo atawudushigire agahato kuko twanze kuguma muri ayo matematijere nyagihugu nyarucari ariko arahwera icyo gituma rero ngaho atobikorera ko cyane kuko ngaho aba ariko aratuka abantu bahagurutse bahaguruka bavuga bati ntuzanyanga ibyirizwa nshingiro nyabona ntibitoze kugira gatatu n'abantu bahagarariye amategeko naho yoba umuntu umwe mu gihe yaba ariko avuga ibijyanye no guhagararira amategeko arumvirizwa si ubwinshi buhari ubwo noneho rero kira si ukuvuga ngo ni bakeyi abanyagihugu baragowe ariko avuga ati nta cyahinduwe ngo ari byinshi